Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga muyumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri sanga yo ku munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme ku buzima bwabo, amagara yabo, ibikorwa byabo by'iterambere n'ibindi byinshi. Mbega umukino wo kunagana uramenyerewe aho muherereye cyane cyane mu bigeme n'abakenyezi. Niyo nkuru Gloria Linka, umwigeme w'umurundi kazi afite imyaka 17 yaturuka mu ntara ya Gitega inyarisindu, yarayatahukanye umudari w'ifeza, medaille d'argent, ni mu mahiganwa yitabiriye mu rukino rwo kunagana rwatunganyijwe ku rwego rw'umugabane wa Afrika muri Tunisia. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga muri aka kanya. Ikaze rero mwese nk'uko bisanzwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro Facebook yacu, aho mushaka gushikiriza nimero zanyu tukazibona tukabahamagara mu gaterera. Adresse ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise ku karirimbo katwibutsa ikiganiro muri sanga n'ikiganiro mwumva buri munsi. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo, amagara, ibikorwa by'iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi canke umwigeme. Mbega umukino wo kunagana uramenyerewe aho muwamuherereye cyane cyane mu bigeme n'abakenyezi. Niyo nkuru Gloria Linka, umwigeme w'umurundi kazi afite imyaka 17 yaturuka mu ntara ya Gitega inyabisindu, yarayatahukanye umudari w'ifeza, medaille d'argent, ni mu mahiganwa yitabiriye mu rukino rwo kunagana rwatunganyijwe ku rwego rw'umugabane wa Afrika, championnat d'Afrique cadet junior et senior, no kuvuga abakiri bato n'abakuze, ni mu gihugu cha Tunisia vyabereye. Iryo higana ryitabiriwe n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika ryatunganije kuva ku tariki 15 rirangira ku tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu. Inyuma yayo mahiganwa kuva ku tariki 22 gushika kuri 27 haratunganijwe ubumenyi bw'abamenyereza n'abana bari mu mugwi w'abakiri bato bitabiriye ayo mahiganwa. Rero mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye Gloria Linka niyo nkuru n'umumenyereza wiwe Silas Nduwayezu batubwire vyinshi kuri uwo mukino hamwe nayo mahiganwa bitabiriye muri Tunisia. Tutarenze kurandira rero, reka twakire abatumire bacu mpere kuri Gloria Linka niyo nkuru. Ikaze neza mu kiganiro muri sanga, Gloria.
Yego, murakoze cyane.
Urahora komeye.
Yego, mize neza. Namwe mize neza.
Turaho, turashima. Ego, turagukeje rero ku nsinzura yutahukanye.
Murakoze cyane.
Amaduhindukire twakire na Silas Nduwayezu, mumenyereza yagufashije kandi mwajanye muri Tunisia. Mushinga ntahe Nduwayezu, ikaze neza ku Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Ndabashimiye ku kanya mufashe kugira ngo tuganire kuri uwo mukino utamenyerewe cyane mu Burundi, cyane cyane kumbure no mu ntara ya Gitega n'ahandi mu gihugu, cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme. Reka kumbure duhere kuri uwo mukino nyene mbere ko tuja mu idonido ry'amahiganwa mwagiyemo muri Tunisia. Mushinga nahe Nduwayezu, lutte cyane ukunagana uwo mukino urakorwa cyane mu Burundi, aho muherereye urazwi cyane, urakogwa cyane, urakino.
Murakoze cyane. Uwo mukino mu Kirundi twavuga n'umukino n'urukino rw'umwereka, n'urukino rwatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda hano mu Burundi, hanyuma ruza kwemererwa ku rwego mpuzamakungu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Rero gushika undi munsi n'urukino twavuga yuko ruri kururaduga rumenyekana mu ntara zitandukanye z'igihugu, ko rwatanguye ruri mu ntara zitarenga zitatu, Bujumbura, Bururi hamwe na Buyigi, mugubu uye ruramaze gushika ku ntara zishika ku icumi na zibiri.
Birumvikana nk'uko bivuze ko rugenda rutera imbere kuko ubu rugeze ku rwego mpuzamakungu. None uwo mukino mufise amashirahamwe yawo canke biba bimeze gute, bitunganijwe gute ku rwego rw'igihugu kugira ngo kumbure na linka have ajamwe mu bashoboye kurungikwa hanze?
Ego cyane. Haratangura hakabaho amakrebe imigwi yabimenyereza ari mu ntara zitandukanye. Hanyuma agaca habaho asosiyasiyo, no kuvuga amakrebe aba yagiye hamwe ashika kuri atandatu cyangwa icyenda agaca agira asosiyasiyo. Hama izo asosiyasiyo rero nazo ntizica zigira federasiyo nasiyonale. Hanyuma Gloria Linka akaba ari muri krebe y'Igitega, muri asosiyasiyo yo muri Region Centre Est. Hanyuma akaba ahiganwa rero n'abandi batavuye mu yandi mahiganwa mu yandi ma region. Hariho Region Sud igizwe na Bururi na Makamba, hanyuma hakabaho Region West za Bubanza, Bujumbura, hanyuma hakabaho na za Cibitoki, Kirundo, hanyuma hariho na n'indi ntara ya Karusi nayo ntitwayishyize muri regiono.
Ni ukuvuga muri ayo maclub harimo abigeme nabo nyine bakinamwo benshi canke ahanini haracarimwo imisore gusa canke abahungu?
Hanini navuga yuko abigeme bakina urwo rukino muri ayo maclub atari benshi cyane, kuko iyo hatunganije higanwa tora tubona hitabira abahungu ku bwinshi kurusha abigeme.
Murakoze cyane kuri iyo nsiguro duhaye, kuko abenshi kumbure ntibashobora kuba bari babizi yuko ayo makreba nabaho ubu unye bagiye kuyijukira. Hama duhindukire tuvugane na Linka, Gloria Linka. Turumva ko ari umwigeme w'imyaka 17 abigitega. Gloria Linka, tubwire ibindi ku batakuzi, ku batakumenyereye. Benshi numva ko bakubonye mu masanamu, utashe wakiriwe neza, ariko tubwire Linka ninde mucamake?
Linka ni umukobwa w'Igitega nyene nyasindu.
Wiga kuri ishuri
w'imfura mu bana batandatu. Numva ari ibintu avuga.
Wiga kuri ishuri ga Linka, umwaka wa kangahe? Amashuri arabandanye.
Niga mu 11, niga imwumba muri Nyabututsi Birara.
Kuvuga ngaha mu ntara ya Gitega nyene. None ga Linka, byagenze gute kugira ngo uyiyumvemo yuko ushaka gukina uwo mukino? Benshi nk'uko tuvyumvise usanzwe umenyerewe n'abagabo, imisore, abahungu, wewe byagenze gute kugira ngo bikujemo?
Ubwa mbere je iyo nitanaje sinari nsanzwe nzi kuyibaho. Ubwa je nakunda football, ariko hariho uwundi mumeshi nyene bari basanzwe bazimanya mentre aratubwira ati hariho urundi rukino rubaho kino n'abakobwa, aratuzana aduhuza na metre gutyo. Ngenda ndabikunda buke buke kuko na jenari sanzwe nkunda siporo.
Sanzwe ukunda siporo. None mu kibano umaze kubabwira yuko bagiye muri uru rukino rushasha, bavyakiriye gute? Kumbura abavyeyi mu muryango bavuze bate?
Mu muryango babambwiye ko imbuza gato muga barageze igihe babyumva rimwe rimwe. Mu kibano nyine ntibashobora kumva umukobwa akina ibintu nk'iby'abahungu, ntibashobora kubitahura. Nibake nyine babyumva
babitahura bigoye. None ubunye bamaze kubona uri ku rwego mpuzamakungu uvuye muri Tunisia, tubwire ingene wasanze bimeze muri Tunisia, urugendo rwagenze gute?
rugendo bageze neza sivye ko twarushe mu gato amitini zitwasanze bimeze neza bana twakiriye neza
yego ati mwararushe byari bikogwa bitoroshe ngaruke kuri nduwa Yesu ibikogwa muri Tunisia mwasanze bitunganije kugwa kuri mwebwe nk'abamenyereza mwavyakire gute byari bimeze gute muri rusange muri Tunisia
tumaze gushikayo haratanguye haraba iganwa ku mice itandukanye abakade no kuvuga batarenze imyaka 17 hanyuma harakurikira abajinio batarenze imyaka 20 hanyuma harakurikira abasenio barenza imyaka 20 hanyuma rero iryo higanwa ryatanguye ku itariki ya 15 rihera ku itariki ya 20 narimwe ukwezi nyine kwa gatanu inyuma yaho rero niho hacya hatunganywa guhugurwa navuga ama entrenema kubamenyereza hamwe n'abana rero bamwe navuga batangura bakade abahungu n'abakobwa naryo ryakiye ritangura ku itariki ya 22 ricyariza kurangira ku itariki ya 27
Yego ni ukuvuga ko babakiriye neza mwashikiye imfungurwa mwafungura kumenyerezwa byose byagenze neza
Ego cyane aho twashikiye muri hotel nziza imeze neza kuko ni Federation Internationale yari turabitunganya baratwakira neza imfungurwa nubwo nyine zitari zimeze atari zo tubusanzwe tumenyereye no mu Burundi mugabo twaravuye turiya dawuta turazimenyera amazi nyine ugasanga si nkayo mu Burundi mugabo nayo ni twaramenyereye
nta kanovera ko mu Burundi gafise
hajya maneza umukinya akaruhuka akitegura akagira amantrenema zijya amantrenema yibanze yitegura nk'urukino akakorera ahantu hameze neza ku itapi baduteguriye hanyuma rero biragenda neza barahava barajya mu rukino bigenda neza kandi
bakoze cyane turaza kubandanya ikiyago twumve byinshi byerekeye kumbure ibindi mwashoboye kuhamenyera mwashoboye kuhigira muri aya mahiganwa ariko kandi abanywanyi biradishwe rya Amerika ku mirongo ya telefone nabo nyene baratangiye guhamagara kugira ngo babaze ibibazo bashikirize ibyiyumviro kumbure n'abamubonye kuri televiziyo y'u Burundi linka ataha bamwakira neza reka duhere ku witwa Jean Mugisha amahoro neza
mahoro neza ngaho n'ubwo
murakoze amahoro nawe
sakrashima nikuri
uhererega Mugisha
Ndiyo sigara mugenzi wa nyinshi yose ndi mu rusaka zanze.
Na vyiketse ko ari Mugisha twavuganye mu minsi ya hera. Ariko ndagusabe ugabanye radio yawe gato amajwi ari karagaruka. Cyangwa ukure kuri yo parleur. Hama ego. Ego ni sawa cyane duga kwijambo Jean Mugisha.
Ego nagomba se no shinga urwaruka rwashoboye gutera iteshi igihugu. Hama nganarubaze ati ko arwaka rwashoboye gusohoka ngira ubwambere mu mukino nta kintu waba warateguye nk'abawaherekeje cyane kumubwira bari basanze bakorana bakakora nk'icyo bita nka kede au niveau national nk'amashuri cyangwa amakomunite mu ntara zitandukanye kugira ngo abigeme cyangwa urundi rwaka rwose rubone nk'akarorero ushobore guwanganya gukorwa mukino bibashe guseruka mu yandi makungu bishobotse no rwego rw'isi
bakoze cyane
yego hama nkaba ndabatera intege cyane bakaba mu Burundi imaji nasanga ndabibonye sinigira yuko n'ubwo ibintu waba ibintu
yego reka kumbure tuhe ijambo nduwa Yesu ku bariko barabakeza ikaze
ego turakengurutse cyane rwose kuri uwo ariko aradukeza ni byiza cyane rwose hanyuma yamenye yabajije ku bintu bijyanye n'amakrebe au niveau national cyangwa ishure ry'urwo rukino navuga nta shure ry'urwo rukino rihari gushika uno munsi turashyiraho ariko hari krebe mu gihugu cyose novuga nk'intara amakrebe arimo hariho za intara za Ruyigi, Karusi, Muranza, Gitega, Rutana, Makamba, Bururi, hanyuma kaho Bubanza, Bujumbura Lirare, Bujumbura Meri, ari amakrebe atari make, Shibitoki hamwe na Kirundo. Na Karusi ngana na isinzi aho oye amakrebe ariyo ayo makrebe rero hari abamenyereza batandukanye bahawe ubumenyi batandukanye arabonetse n'abamenyereza bava ku rwego baza barungitswe na n'ishyirahamwe igihugu rukino ku rwego mpuzamakungu barava rero baraza barigisha abamenyereza batandukanye abamenyereza rero nibo bakwiragiye muri ayo makrebe nabo rero bagataraheza bakamenyereza abandi bana abahungu n'abakobwa abakiri bato kuva ku myaka ku icumi kuduga n'abakuze bose mu rukino rudakumira hanyuma tukava rero tukaronderayo abarusha abandi kuko ku mwaka ku mwaka turashyiraho turaorganiza novuga ihiganwa ku rwego rw'igihugu twahereye hariya mu makrebe mu masosiyasiyo tugashyira ku rwego rw'igihugu hamara hakaboneka abarushije abandi ari nabo baca batagogwamwo abashobora guserukira igihugu mu makungu
rero nayo mahiganwa araba kenshi canke abakangahe mu mwaka kugira ngo mushobore gutora abo barushije abandi
turatangura amahiganwa yo mu makrebe igihe higanwa ari havuye tugaca tuza higanwa ku rwego rw'akarere regio ugasanga ni intara zibiri cyangwa zitatu zihuye hanyuma hagaca haba rero higanwa ku rwego rw'igihugu ni rimwe ku bakuze hariho n'ihiganwa ku rwego rw'igihugu ku bana bato bato batarenze imyaka 15 kuko nk'ubuye amahiganwa mpuzamakungu asaba hanini abarenze imyaka 15 kuva ku myaka 15 kuduga abaro bagirira ihiganwa ryabo hanyuma abo bana nabo batarashikana imyaka 15 nabo nyine turayigirira ihiganwa ryabo kuko nabone ni gutegura inkino zabo mpuzamakungu mugana nabo batangura kujya mu nkino mpuzamakungu bamaze kurenza imyaka 15
no kuvuga ko mutora umwe azoserukira igihugu nkuko vyagenze kumbure kuri linka yahavu yaraja muri Tunisia
oya ye ntabwo dutora umwe ahubwo dutora ekipe nini hanyuma ekipe tukava tukayipresenta abaturongoye muri federasiyo bakava bakagenda muri mushikiranganji bw'indero bw'indero mushikiranganji bwa sport bagasaba icyo novuga imfashanyo kugira tuje muri ayo mahiganwa kubona rero hagiye Linka Goria reka ndabivuge ntabwo twaroza amahirwe y'ukuronka imfashanyo ivuye muri minisiteri kuko abaturongoye ku rwego rwa federasiyo bari bajyanye lise itari ntoyi mugabo muri minisiteri bavuze yuko ata buryo buhari kugira dushobore kwitabira izo nkino mpuzamakungu hanyuma Gloria nawe kugira ashikigwe ni ishyirahamwe ry'inkino mu Burundi bita Komite Nationale Olympique ryavuye ricyarifata ati reka twebwe dufashe uwo mwigeme na cyane cyane ko twumva akomeye cyane rwose kuko hariho n'umumenyereza yari yaje mu Burundi ava afise ubwenegihugu bwa Cote d'Ivoire yongeye kandi ari n'umufaransa afise ubwenegihugu bubiri araza twari tumaranye ikiringo cy'indwi zibiri arabona yuko uwo mukobwa afise impano kandi ashobora kuzana n'umudari ku rwego rwa Afurika nawe acaradusaba urwego rw'isi arasaba muri federasiyo interinasiyonali nabo baca bamugirira icyo bita assistance tekinike baca rero bafatanya n'umumenyereza rero komite nationale olympique yaciye iri habiye z'indege zibiri biye y'umumenyereza na biye y'umukinyi hama rero federasiyo interinasiyonali nayo kivuga ati reka natwe tubagirire assistance tekinike ni ukuvuga prise en charge lokali yaho hata kubera inkino hotel restoration hamwe na déplacement lokali
none kurugo ego kurugo rutonde gwabo mwari mwashatse kurungika hanze gwangana gute yarabanyeshuri cyangwa abakiri bato bangahe mwipfuza kurungika kumbure mu gihe n'igihugu coro nk'uburyo bwo kurungika abandi mu mwakuza bari nkabangahe
bo kuri selection twari twaragize hari selection y'abantu 10 harimo nabahije amashuri nabandi batubandanya nyene bakiri ku mashuri hanyuma iyo selection yo twari twagize no mwaka y'abantu 10 tukabona bo duserukira hanyuma murumva yuko amahigwe yavuye atagenda neza n'uyu uyezeriya yarose amahigwe kubera ari Comité National Olympique naone turayikengurukira cyane rwose yaciye ifata mu minwe icyo kibazo atireka ntimuhabwe musubira gusiba kuko hari hakiye igihe kinini federasiyo y'Uburundi iriwe muri urwo rukino ititabira ayo mahiganwa kubera imvu z'uburyo nyine
nivyo koko n'amahirwe adasanzwe cyane muri abo bose batashoboye kugenda ariko turaza kugaruka ku kubindi bikenerwa kugira ngo bandi benshi bagende mu bihe bizoza hamareka mpindukire kuri Gloria rumva ko Gloria waronse amahirwe adasanzwe kugira ngo ushobore kuja guserukira igihugu mu makungu umaze gushikayo amahiganwa yagenze gute uriko uranagana n'abandi bana awiyumvise gute byari bimeze gute muri rusange
sangi ubwa mbere ari ukijayo urumva ubwoba kubera ari ryambere ukijayo mugumaze gukina akomba nka 2-3 uratebukamenyera
hama kubijanye n'ururimi hari yanyosanga benshi abana bava mu bihugu bitandukanye bavuga indimi zitandukanye icyongereza igifaransa n'izindi ndimi aho hoho baharabaye intambanye kugira ngo uvugane nabo bandi bana mwari muri kumwe
nibwo cyane kuko usanga kenshi bavuga icyongereza igifaransa atari cyane natwe tuba twiyumvira igifaransa gike gike intamba myinshi bakururimi nyine ku cyongereza utumva icyongereza bica biba ingorane
je bavyara gutumye wipfuza kuciga naco nyine
cyane rwose ubu navuga ati indi competition zagenda ndumwongereza kandi
ni byiza cyane urumva ko uwungukiyeho ishaka ryo kumenya icyongereza hama hariho ikintu umuntu yipfuza kumenya agakura none ku bandi bari nyuma batashoboye kuronka ayo mahigo waronse bobo ubabwira iki ubahanura iki ku byo baba warabonye ku rugendo uvuyemo muri Tunisia
ndabahimiriza gukora cyane kuko amahigwe ntabaheze hari amakompetisha aracahari kuko hari igihe bazabona nawe imbere birakunze numva ko bahagaritse bica biba icyo usanga nyine badakoze cyane badakoze neza baterekanye umwimbu mwiza niyo mpamvu nguma ndabahimiriza no gukora cyane tubandanye dukora cyane kugira ngo tube duteze igihugu
iteka igihugu hama ku bijanye n'amashure bohoba harimo intambanye naho nyene kuko turumva ko uri umunyeshure uriga abigisha n'ishure rirakwihanganira rikagufasha mu gihe uba wagiye igihe kitari gito kugira ngo ugaruke ubandanye ivyigwa neza ohoho bimeze gute
ku ishure nta kibazo baraguhura ubusha ukagenda ukira kuba wasabye ubusha gusa nta kibazo ku ishure
Rumvikana urakoze cyane uyu turiko turaganira ni Gloria Linka niyo nkuru umwigeme w'umurundi kazi afite imyaka 17 akaba ariko gutahana umudari w'ifeza medaille d'argent ni mu mahiganwa yitabiriye mu rukino rwo kunagana umwereka umukino wa lutte mu gifaransa aho yahora ku mugabane wa Afrika harabaye championnat d'Afrique cadet junior et senior mu gihugu cha Tunisia kuva ku itariki 15 kugeza kuri 22 muri ico gihugu rero tuko turaganira na Niyonkuru Gloria Linka kumwe kandi n'umumenyereza wiwe Silas Nduwayezu Gloria rero aratubwira byinshi bijanye n'uwo mukino nk'umwana w'umwigeme na Nduwayezu ariko nawe nyina dusigurira kubijanye n'uwo mukino ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi yaradishwe rya Amerika reka tumira mate turagaruka
kugira hirya ariko matara niki winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda bana shaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo
ndi bugo
wiki ndukuvuga ko muri wese muri twebwe yaje yibesha kundi yapa papa shofe twigende komba taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
komba taxi Mwite kuri wakani mukayuzga huna
La Benevolencia Grola
Radijwi rya Amerika isamira nirayi Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka ikiganiro muri sanga ku munsi wa kabiri turiko turaganira ku bibazo by'abakenyezi abigeme iterambere ryabo amagara yabo n'ibindi byinshi no munsi turi namahigo y'ukuganira na niyo nkuru Gloria Linka umwigeme w'umurundikazi afite imyaka 17 aheruka gutahukana umudari w'ifeza medaille d'argent Linka turuka mu ntara ya Gitega ni mu mahiganwa yitabiriye mu rukino rwo kunagana rwatunganyije ku rwego rw'umugabane wa Afrika Championnat d'Afrique mu gihugu cha Tunisia iryo higanwa ryitabiriwe n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika kuva ku itariki 15 gushika kuri 22 aho yahiganywe agatahana uwo mudari rero turi kumwe nawe Gloria Linka niyo nkuru turi kumwe kandi n'umumenyereza wiwe Silas Nduwayezu ego tugaruke rero kubatumire bacu turabandanya no kwakira abanywa nyibiragijwe rya Amerika ku mirongo ya telefone ariko reka tugaruke kubanywa kubatumire mushinga nahe Nduwayezu rero uru rukino turumva yuko ruri kuragenda rutera imbere mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2009 aho rwatangura uburukaba rugeze ku rwego mpuzamakungu zimwe mu ntamba nyinone ubona muri umwuga urimo canke muri umukino ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara zoba ari izihe izo ntamba nyi muri ko muragerageza gukuraho kugira ngo abandi bana benshi umukino umenyekane witabwe wijukigwe kugwaruka mu gihugu
ego murakoze ngerageje kuvuga uko urwo rukino rukinwa naho rukinigwa n'ukuntu barukina bambaye gushika uno munsi mu rukino rukinigwa ku itapi muri rusange rukinigwa ku itapi utuntu tumeze nk'utumari kuko ni rukinigwa ku isi yumye hanyuma ugakinwa abarukina babambaye uduhuzu tumeze nk'utubegereye ku mubiri hanyuma ugakinwa amatekinike yago nk'uko numwereka kunagana umuntu agakurura umuntu ukamunaga hasi rero uri kuramunaga ahantu hagumye kuko gushika uno munsi mu Burundi dufise itapi imwe baronkejwe na Federation Internationale nayo ikaba ibitswe muri Centre Olympique yo mu Kayosha nayo tugira ko Competition Nationale ibihije ama rero mu makwebe usanga bariko bakorera ku igazo bariko bakorera ku igazo usanga y'amatekinike novuga akomakomeye aba bacabaza barayakinya kuyakoresha n'umumenyereza ugasanga aratinye kuyigisha kubera ashobora kugera ibibazo nk'amakisida kuvunika kw'abana cyangwa inyagara kubera aba ariko bakorera ku itapi bagisanga rero abana benshi bacabaza bagomba kurutinya hanyuma tugarutse kuri iyo myambarire ugasanga impundu abana baratinyira gukoresha za mpundu zabo kuzinaga hasi muri ya gazo rimwe na rimwe ugasanga ziracabutse mugabo izo nazo zibonetse izo rukino nyazo ukazisanga ni za mpundu nyine zimeze neza ziri amperatike zoshoka zicabuka hamwe yaba zari zikwiragiye mu makrebe yose bagakina bazambaye ndumva yuko bashobora kuvyitabira kimwe gusa ku bantu babigeme kubera n'uduhuzu tumeze nk'utwegereye twavuga nk'udukora hari igihe abigeme batagera sasoni nyene zo umwigeme w'umurundikazi akagisanga akavuga ati turi ryari kintu ntabwo noza gukina hanyuma hariho n'ikindi nacyo kijyanye n'ibirato. Ibirato iyo tugiye gukina ku rwego rw'igihugu, abakinnyi bose nta birato bafite bo mu Burundi, nta birato bafite, bajya gukina ku itapi n'ibirenge gusa. Ariko rero kubera iyo tapi haba ariko akantu twita bashe hejuru, ushobora kugakurura ko nk'amano, ugasanga arakomeretse ku mano. Umugabo wambaye ikirato n'amasogisi ameze neza, aho nta kibazo, nta kibazo. Ugasanga rero bya birato bizimbye rwose, kandi no mu Burundi bitaboneka, barinda kugira komande hanze, kuko nabonye n'abandi bo mu bindi bihugu ari usanga nabone badashobora kubironka fasiremo, ugasanga barinda kugira komande hanze. Rero nane niyo n'intambamye dufite, ku buryo nk'uyu Mwigeme Gloria yambaye ikirato ari uko agiye muri iyo competition international, byaraduteye ikibazo. Turavuga tuti, aravuga ati je n'ukuri birangoye, naremenyereye gukina na mu birenge gusa, mugabo kino kirato kiriko kirambabaza, numva kindureze imitsi. Ugasanga rero ni ya ntambamye y'umwana w'umurundi agiye gukina urukino mpuzamakungu mu buryo ataramenyereye. Hanyuma indi ntambamye rero ni ukuye ababyeyi batarabona, bataramenyera neza urwo rukino, kugira baze bararungika abana, kandi bongere baza no kubashyigikira, kuko n'ababyeyi bake bashobora kurungika abana muri izi nkino, na cyane cyane inkino tumenyere yuko ari inkino zahora zikinwa n'abahungu. Ugasanga abakobwa rero bakeye bazikumira cyane rwose, ababyeyi bakabankira ati ntimugende, n'inkino zabajya abahungu ni inkino z'ubukazi, uyu uri kurazikina uri kongereza navuga ibintu by'umukara uke ubwo abantu ugasanga rero abana babyiyumvamo cyane rwose. Nizo ni intambamyi. Hanyuma amaretse tugiye kurababwira tabi yuko kubandanya rutera imbere cyane rwose, ni guhimiriza na cyane cyane ababyeyi bakarekura abana bakabaha uburenganzira bwo kujya gukina mu nkino zitandukanye, kandi umwana yiyumvamo. Hanyuma tugahimiriza abo bigeme kandi ko nabo nyine bakwitabira iyo mikino nk'uko abahungu basaza babo babyitabira. Ikindi nacyo turiho turategura muri federasiyo hamwe uburyo bubonetse kugira tugabanye intambamyi zimwe zimwe zituma urukino rutabandanya rutera imbere, ni gukoresha ahantu dukinira turabe yuko twoza turakinira ahantu hameze nk'umusenyi, kuko nko mu gihugu cya Senegale yoyo imenyereye gukinira ku musenyi, iyo lite bayikinira ku musenyi, bagira lite traditionnelle bakaca bayigira ku musenyi. Aho rero nta marisike menshi d'accident ashobora kuboneka, usanga rero nabone barateye imbere cyane rwose, kuko nko muri amahiganwa twarimo harabayeho n'urukino rwa lite de plage, urukino rwo ku musenyi bitandukaniye ku mategeko gusa n'urukino rwo ku itapi, mugabo amatekinike ni ayandi. Abo bo muri Senegale nibo bavuye batora batwara igikombe kubera bo bamenyereye gukinira ku musenyi. Natwe rero turiko turaraba yuko tugira iyo sisteme yo gushyiraho aho ahantu twamenaje twashyira umusenyi. Mugabo rero cyatugira ingorane yo kubura ibyo bibanza, cyatugerageza rero icyo twashaka dusabe Makrede aba ahari hose yegere abarongozi makomini hama barayiko bashobora kubarosa nk'ahantu bashobora kuza barakinira, bashobore kubarosa nk'ahantu bashobora kurunda nk'uwo musenyi, kugira nabo baca baza barimenyereza kuri uwo musenyi. Iyindi ntambwe tugira ni uko tujyana abakinnyi bake mu mahiganwa mpuzamakungu.
Ego kandi baba bashoboye nk'uko tubibona linka yabikoze.
Yaba hagenda benshi hakagenda benshi ku bwinshi, ni ukuri benshi bobimenya ku rwego mpuzamakungu, bobimenya ati no mu Burundi bakavuga ati haragiye abakinnyi benshi cyane rwose, bazanye imidari myinshi cyane rwose, barazanye igikombe, hamariho kasanga rero nabandi bantu ariye abana abavyeyi bagaca bari kuraba abana babo ati genda namwe mu kinugo rukino kumure namwe muzahemo muronka amahirwe yo kujya kuserukira igihugu mu makungu muriri ndege murabe ahantu hatandukanye kumbure bura mu mutwe
nuko yego murakoze cyane turumva intambanyi zihari sinke ego ariko kandi ndumva ko muri ko muragerageza gutorera umuti zimwe na ziriya ngerageje kuja kuri imwe n'imwe mu ntambanyi udushikirije turumva ko tapi kuvuga aho mukinira aho banaganira abana nti haba hameze neza kubyo ko bituma benshi batanashaka no gukina umukino ego none uwo mukino wo kuri plage mushoboye kuronka uwo musenyi byofasha cyane kugira ngo mushobore kugira imikino myinshi kuko nk'ibujumbura kwitanganyika umusenyi urahari hariho kumbure henshi muga mu ntara hagati biragoye uwo musenyi ushoboye kuboneka murabona yuko bishobora kuba imwe mu nyishu nyazo
ego cyane uwo musenyi ushoboye kuboneka byofasha cyane gose kuko harigihe usanga turiko turagendagenda urasanga abana bakunda gukina ahantu hari horoshe gukinira ahantu horoshe rero baturutse nk'ahantu nk'uwo musenyi tukaronka naho tuwushira abana ndumva bokwimva cyane rwose kuko ni babandi usanga n'ababana bariko barashaka mbere no kunagana kuko murazi yuko lite surukino n'urukino rwatanguye kera ariho bite traditionnelle ugasanga abana nabibuka tukira abana twarakunda ibintu byo kunagana ukajya ahantu iyo turagiye tukajya ahantu mu biharuharo tunagana ugasanga nyine ari ibintu byo twabyita kunyundana rero ugasanga mu bucuruzi abantu dushyira nk'umusenyi abana bo byitabira cyane rwose ku bwinshi basanga rero rwarukino rukimanye rukiri imbere
ego reka twumvure turagaruka no kuri izi zindi ntambanyi batubwiye turabe n'inyishu zoba zihari ariko tuje ku murongo wa telefone munywanyi Idrissa yarindiriye turamushimiye kwihangana Idrissa Bakungu uraho neza
muraho neza mwiriwe neza
uraho urakomeye uraho natwe
ndaho muriyani Kigali mu Rwanda ngashimira umuti uwo mushiki wanjye witwaye neza ndamuha kuraje kugira ngo akomeze ni byiza cyane ategereze aho ngaho amwibariza utubazo dukeya ni ukuvuga ngo inama yagira abandi bakobwa bagenzi be kugira ngo babashe kwitabira uwo mukino kandi noneho nkongera nkisabira ababyeyi kurekura abana kugira ngo babashe kwitabira iyo mikino kubera ngo igitsina gore n'igitsina kobwa kugira ngo babashe gukina biba byiza nta mikino ihari y'abahungu nkisabira ababyeyi ko bagomba kurekura abana b'abakobwa bakitabira siporo zose zaba arizo zose tumenyereye yaba umupira yaba basiketi cyangwa vore imikino yose abakobwa bakomeze bayitabire ni byiza cyane kandi nkisabira n'abashinzwe amarushanwa ko bashaka abaterankunga benshi kugira ngo babashe kubona n'ibyo bikoresho byose nabibariza bazegere na leta ibashakire ibikoresho byose n'amahugurwa ku batoza batoza abo bana nyine ariko mbere na mbere ya byose ni uko ababyeyi bagomba kubikora abana bakitabira siporo
ubwo urakoze cyane Idrissa turagushimiye reka duhindukire kuri Gloria Linka kumbura tubwire yari yagerageje gutanga zimwe mu mpanuro ariko uramuhamagariye kubwira abandi bigeme Gloria abandi bakobwa abo bahanura iki cyane cyane ko inkino nk'izi cyangwa izo arizo zose zishobora gufasha kubakura mu ngeso zimwe na ziriya bashobora kugwamwo uwo babwira iki abigeme
kino numva nubwira abegeme nuko bakwitabira inkino zose bakazikunda no cyane cyane zijya nkino individuelle bakareka ibintu by'amasoni bakitabira inkino kujya kwa wahungu bashobora kwitabira inkino naho bakabishyiramo umwete kuko birafasha cyane
ego hama umushinga ndaye ndwa Yesu kubijanye na leta Idrissa aravuze ati kumbure mwo kwegera leta kugira ngo bafashe muzi ntambanye twagiye turumva leta haba ari mu bushikiranganje butandukanye mubona mugiye gukora iki kugira ngo mubandanye mubahimiriza gufasha muri iki gisata muri umukino kugira ngo bashiremo uburyo bafashe uko bashoboye kuko akumbure bashobora kwa batanazi bimwe mu bibazo muri ko murahura navyo murabishikirije hano ku radio leta mu yibwirije
ego murakoze hanini no vuga ati tubandanye tuzaturegera abarongozi bacu bo muri leta duhere mbere aho tusabwe dukinira mu makomine tuzaturegera abarongo ya makomine abarongo y'intara nabo babimenyere cyane rwose kuko usanga mu makomine cyangwa mu ntara hariho komite ijejwe inkino nabo nyene baze bara mu gihe bariko barashyiraho inkino zihuza amakomine cyangwa zihuza intara baze barashyiraho n'izi nkino zerekana karanga k'igihugu mu kuvuga irite burya n'irite traditional urukino rwamyeho mu Burundi ego uko baruduguriye mu rukino rwamyeho nabo baze baradushyiraho muri ziriya nkino z'akaranga hariho birya byo kwirungera nabyo ni baze barabishyiramo kugira abantu baze barabumenyera cyane rwose hanyuma bace baza barafasha abariko baragira abana bariko baratera imbere babandanye baza baratera imbere baze bara cyangwa makino mu nkino mpuzamakungu nabone kaze barajya mu nkino mpuzamakungu hanyuma rero tukabasaba yuko boza baraduterera mu bintu bitandukanye na cyane cyane nk'ibintu bidashobora kwirosa federasi idashobora kwironsa mu gihe baba bironkeye uburyo nk'amatike y'indege mu gihe twatumiwe n'aba kuparitisipa muri izo nkino mpuzamakungu kuko federasiyo ntishobora kubikora kuko ni minisiteri yategerezwa kuri ni leta ibikije mu bushikiranganji bw'inkino n'imico kama hanyuma bakaza barafata mu mugongo aya mafederasiyo na cyane cyane aya asanzwe agira inkino twuvuga esiporo individuweri nka kurya bashobora kuba bafata mu mugongo za futubole n'izindi nkino navuga korekitifu
ego turumva ko Idrissa yavuze n'ikintu cerekeye abavyeyi nawe wakivuze abavyeyi barekura abana babo bakaja muri izi nkino ariko kandi twagarutse ku kibazo mwavuze cerekeye inyambaro muravuze yuko mwifuza yuko bagarura umukino nk'umukino traditionnel wigeze kubaho kera ariko mwambaro watubyeyo yuko hariho bamwe bashobora kuba bavuga bati kumbure umukino sigwanje kubera uko kuntu mwambaro umeze hariho uburyo none bwo kuhindura umwambaro kugira ngo ushobore gukwira canke kwemegwa na benshi babigemeye bafise imico kama bashaka kugumya yuko dakumbure kutiyerekana cyane hari uburyo bwo guhindura inyambaro canke federation yo nabemerera kuvuga muti reka twebwe twambare ibirenze ivyo mwebwe mudusaba bo bemerera ibijanye n'umwambaro mu bikemura gute
kwitanye n'umwambaro nta kibazo mu bintu bijanye n'ama n'imyimenyerezo ajya nuvuga amantrenema mu makrebe aho yo mwese ararikuriwe abikeme bakambara udupantaro amapantaro nta kibazo n'udupira kandi mugabo reke kuza baradutinyira batuzane hari udupantaro tugiye tw'udutreningi turashobora kubafasha kugira abandanya bagira amantrenema hanyuma iyo tugiye ku rwego rw'igihugu nabo muri ayo mahiganwa kuko ni ngombwa yaba umuhungu cyangwa umwigeme bashobore kwambara izo mpuzu uko zimeze nk'uko urwego mpuzamakungu nabo ntibazoze barabitinya badoze barazambara nk'uko abandi bazambara ego ariko mu mantrenema nta kibazo gukoresha izindi mpuzu zisanzwe ipantaro ego cyangwa ikabukura nyine nta kibazo
muvuze ko ku rwego mpuzamakungu bishobora kuba hari ikibazo
ntushobora ku rwego mpuzamakungu ntushobora kugenda wambaye izindi mpuzu atari zo nyene zikwije amategeko kuko bose ni gusanga bakobambara ni gusanga bambara igihugu cyose n'icyo aruvuga ati twe dusanzwe twambara gucyahaye reka ni za mpuzu nyene no vuga inike kuri bose yego
hama kubijanye n'uburyo uburyo bwo kuronka izo mpuzu habariza entrainement canke zo kuba ku rugo rwego mpuzu makungu hoho naho nyene intambanyi zokemugwa gute hari amashira hamwe canke ibigo canke amabanke n'izindi societe mushobora kwegera mugasaba ubufasha kumbure iyo mubegereye bavuga bate nti babashigikira biba bimeze gute
gushuko no munsi amashira hamwe burya iyo turi ko turayegera canke amasosiyete baravuga ati ubwo rukino none rurazwi ruregwa n'abantu bangana iki ruzwi n'abantu bangana iki ku rwego rungana iki ukajusanga rero ni babandikunda baba y'amashyirahamwe akunda kwitaho urukino rwa zijya nkino collective zijya za football za basket za volleyball rero nk'izi nkino individuelle usanga benshi batakunze kuzifata mu mugongo ayo mashyirahamwe nawe ubundi hoho abaturongoye ku rwego rw'igihugu ntibasiba kugenda badodora ahantu hariya mu mabanki nk'iyo habaye competition bakavuga bati nyabona raba mudufate mu mugongo nkamwe hari igihe bahora baza ugasanga hariho nk'ishyirahamwe rirazanye nk'amazi aho tugakenguruka cyane rwose gucyo mugabo urumva ntibarabyijukira cyane rwose amashyirahamwe ntarabyijukira kugira zarafata mu mugongo izi nkino novuga sport individuelle
amakumbure duhindukire kuri linka tuvuye ku mashyirahamwe tukaja mu kibano linka iyo utumiye nk'abantu baze kurorera umukino bufise barawitabira ikibazo kiba gihari ni hehe nuko kubona izi nkino zitamenyerewe cyangwa ko n'abatayutahura cyangwa ko atari umuco haba hari intambanyi yihe kugira ngo umukino umenyekane bawitabire biba bimeze gute
ugiye mu kibano ukababwira rite ntibabyumva ahubwo mu kibano ibintu bumva ni ziga football muga ziga izo sport individuelle mu kibano kweri ntibabyumva uri kubabwira n'umuntu umenga ntabyumva neza bayifata nk'ibisanzwe
kumbure bizoteba bihinduke uko umukino ugenda uramenyerwa uko imuza murazanye imidari mu gihugu muserukira igihugu mu rwego rw'amakungu mushinga nta ndwa Yesu none iyo muteguye aya mahiganwa ku rwego rw'igihugu rw'intara hoho araba kenshi niyo mwifuje kubikora mubona bo yitabira kugira ngo nayo mabanki nayo mashyirahamwe nanye navuga ati biko biraba biba byama byabaye birahuza abantu reka tubishigikire
ku bijyanye n'amahiganwa tuba dutegura ku rwego rw'intara ku rwego rw'igihugu igituma bidakunze kuba kenshi burya n'ibintu bisaba uburyo gushika uno munsi siporo yo mu Burundi hari gusanga ahubwo abagiye gukina aribo bakenera ababatumiye ni ukuvuga federasiyo nasiyonali itegerezwa kuza kurondera uburyo hatandukanye kugira itumire abakinyi nabo rero ikira batumira y'amakrebe siyo yimenya ba bakinyi sibo bimenya niya federasiyo nasiyonali ikibamenya mu kuba deplasa bakabashikana bakabaraza bakabafungurira byose kasanga bariko barariha n'abariko barafasha mu rugo rukino muri icyo gihe rero gashusanga rero kubera uburyo bugenda ari bwishi murumva yuko bariko baratemura za ntara zose abavuye za Ruyigi n'ahandi kure mu ntara za kure kuza bagashika iBujumbura n'amafaranga menshi ku rwego rw'intara nyene yari ntara zihura n'amafaranga menshi gashusanga federasiyo ivuga ati ntitwotegura inkino nyinshi cyane rwose kugira n'abantu bagume babibona kenshi cyane ku mvo z'ubwo buryo kuko nabone na federasiyo iguma isabwa n'amafaranga muri federasiyo interinasiyonali kugira bemeregwe nabone kuzoza baritabira inkino mpuzamakungu kuko batarije amafaranga asabwa muri federasiyo interinasiyonali federasiyo kwitabira inkino mpuzamakungu nacyo gituma rero izo nkino zishya zigabanuka hanyuma ugasanga rubaye rimwe abantu rero ntibahavure bagoma bagibona cyane gose keshi
no kuvuga ko nabo nyene basabwa intererano yabo nk'igihugu
ego nicyo gituma rero igihugu cyacu gisabwa kuza kirashiramwe nyene ukuboko kigafasha iyo federasiyo kugira babandanye bakorana bakoranya abo abakinyi bahereye ku mu ntara mpaka kugego rw'igihugu bikaba keshi cyane
ego twaganiriye cyane ku ntambanyi zitandukanye ku rwego rw'umukino ku rwego rw'igihugu ariko duhindukire gato kuri Gloria Linka ku bijyanye n'umwigeme muri rusange intambanyi naho nyine ntizibura Gloria zimwe mu ntambanyi kumbure ubona cyangwa uhura nazo muri uwo mukino nizihe nk'umwana w'umwigeme
intambamye ku mwana w'imigeme ntizishobora kubura ariko urazirengera zose na cyane cyane nk'ico kirato ari hamwe turose kirato twoza turakoresha ukaciya ntrena hama abana bakikuramo ibintu by'ubukobwa nyene basi ukabyikuramo ukareka ibintu by'isoni birya bintu byataye agaciro ukabyikuramo twashobora gutera imbere tugakina neza
ego Nduwayezu yavuze ikintu kijyanye n'uko bashobora kuba babona bati nzohava nongerekana ubukare abantu bazombona yuko nkara cyanke ndi umugwanyi ko ndi ko ndagira uwo mukino wo kunagana wewe warahuye navyo aho abahungu cyanke abagabo batangura kuvuga ati ah burya Gloria Linka zohava anaga nk'umuhungu cyanke umugabo navyo urahura navyo
ibyo ntibyobura ugenda uhura n'abantu bagenda bakubwira ati ibyo bintu ntibabandanye bikina nta mugabo uzoronka ariko nyine byo ati ibyo ntibisanzwe jemba afise vizio ngomba gushikako
kuri iyo vizio nyine tubwire bimwe mu ndoto za ufise haba ari mu buzima busanzwe cyangwa muri uwo mukino ubona uzokina ikirego kingana gute ushaka kuwutwara kugeza hehe uzogusarurire mu iki mu buzima muri rusange
vision fixe muri jewe nuko shaka gushika muri Jeux Olympiques kandi nkavayo nwaye umudari medaille d'or niyo vision yanjye nyine numva shaka gushika
birumvikana hama Nduwayezu nk'umumenyereza mu aya mahiganwa murabona mwarayagiyemwo inyungu zayo nizihe uwo mudari woba warazananye n'amafaranga benshi barabyibaza bakavuga bati kumbure uburyo bwoba bwaragiyemwo buramerita kugira ngo umuntu akora ako kigoro ko kuja muri uwo mukino hari uburyo mutaha nayo muronse iyi midari canke biba bimeze gute
murakoze cyane reka mvuge ati haba namba kuko hano mu gihugu vema tumaze kugenda ministeri ataburyo yatanze ata novuga ordre de mission kuko iyo ministeri zemeye barashobora kukurungikana agahamba ugenda urafatira mu nzira kuko bisanga urugendo rwabaye rurerure cyangwa niba ushyitseyo hari ibintu bishobora kukwankira bigasaba yuko urondera utundi tuntu hanze cyangwa n'utundi nyine dukenerwa noneho utegereza kaguma dukenera ukaguma udura twifashisha nitwa kagahamba gatoya minisiteri ikurungikana mugari wo mu gihe rero ugiye nk'ukuye ata minisiteri yavuze yuko atabugifise ugenda gutyo nyine hanyuma ukagaruka uko nyine nawe ubukobwego mpuzamakungu ntacyo bagufashije ku bintu bijyanye n'uburaro gufungura ufide purasi aho nyine nta kindi baba bagufasha nicyo nyine uragenda ukagaruka uko nyine bashika mu muryango utomboye ugasubira kuronka itike riri gusubiza muhira federasiyo ikaba yakubise imitwe ijya n'ino ushimira imana bidakunze naho nta kundi urashika mu muryango kimwe gusa nuko hari nk'abavukanyi ngo tuzanire shokora n'ibindi mugabo rero tuzatuzanye
naho nyine kuri federasiyo naho nyine umudari naho nyine ntibategekanije agashimwe kazanana nawo kubuja kubyereke uwo mudari nyene
ndeka muri no mwaka vrema nta kintu na kimwe bategekanije kuko baguma bagwana barondera ahubwo amafaranga aho yova kugira abantu bandikisha abandi bakinyi boja gukina izino izindi nkino mpuzamakungu kuko hari ibintu byinshi bisabwa amalisansi kinyi kugira baje gukina izindi nkino mpuzamakungu nabamenyesha yuko n'ubu uye muri uku kwezi kwa gatandatu mu ntango hariho abandi bakinyi nabo nyene byagenze ku nyene nk'uko ugore yagiye barose apuye Federation Internationale kugira baje gukina urukino rwa rite nyene do plage mu gihugu cya Singapore rero mugabo federation nayo kibanza hari ibyo baca babanza kuyisaba ibarihira amalisanse ibarihire amaviza n'ibindi byinshi kugira bemererwe gufashwa rero nk'ubu federation nta kintu ikitegurira umukinnyi yaje naho yaje afise umudari ntacyo izimutegurira kuko nabo baguma biruka ngaho bokura amafaranga kugira barabe yuko baguma ba bari navuga bari ajour muri Federation Internationale kugira babemererwe baronke amashanse yo kuzabara participe muri ayo maje baronka na assistance technique
ego twarabonye yuko umugeme link Gloria link ashoboye kandi yatahukanye umudari uretse izo ntambanyi zose zihari izo ntambanyi zose ziri ku rwego rw'umukino ziri ku rwego rw'umukinyi nawe nyene ariko kandi hariho abashaka kuba bakumvise bamwumvise linka bakavuga bati turashaka kwifatanya nawe kumushigikira kumutera intege kumbure no gutanga uburyo kugira ngo abandanye canke nabandi bari nyuma yiwe nabo nyene baronka amahirwe nkayo yaronse bo baronka gute amatelefone yanyu canke uburyo bwo kubashikira nubuhe kugira ngo mushobore gukorana nabo babaronka
ego nkabo kwipfuza kugira icyo bafashije kugira uyu mwigeme abandanya atera imbere kuko ni umwigeme tubonamo kazoza kuko yatanguye umwaka w'2019 amubonye mw'impano zitandukanye na cyane cyane yuko n'ibyo yavuze nuko yavuze yuko bize yuba ari kujyana umudari muri Jeux Olympiques aho yarambwiye yuko yiteguye Jeux Olympiques zo muri 2028 kuko izo ni umwaka w'2024 ntashobora kuzitabira kubera atazoba arakwiza imyaka rero nk'aboshaka kubandanya bamutera intege kugira abandanye atera imbere cyane rwose novuga nti bacishe bo dusanga cyane cyane twitegurira aho tugira imyimenyerezo muri krebe yitwa krebe nderagakura ikorera mu kigo cy'urwaruka cya komine Gitega centre pour jeune Gitega iko ku ibarabara rigenda imuyinga hafi yaho disoko ya kera niho twama twitegurira hariho n'abarongozi b'icyo kigo
ego amakumbure dusozera dusukiranye mu masegonda make nimero de telefone bashaka kubaronka ko nimero zanyu nizi
ni 69 38 50 02 izi niza jewe umumenyereza
zisubiremo
69 38 50 02 kubari hanze y'igihugu bumva bacya batanguza please desa senkanisiti
ego 69 38 50 02 aho rero murashobora kuronka umumenyereza Silas Nduwayezu ndeka ndabashimire cyane Silas Nduwayezu nawe Gloria Link niyo nkuru kukanya mwafasha kugira ngo mutuganirize kuri umukino wa lutte umukino wrestling mu cyongereza canke ukunagana mu kirundi nshimire n'abadutereye mu kiganiro cy'uyu munsi bibazo n'ivyumviro nshimire kandi na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro cy'uyu munsi ndabashimiye mwese ndabifuriza umunsi mwiza mwakoze cyane
cyane
sweet candy queen. Ooh, Lord, ooh, Lord. Just like the sun, light up the earth, you light up.